Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti namwe bagenzi turi kumwe, ndabaramukije ndabaha ikaze mu biganiro byo kuri ino saha. Kuri uno munsi wa gatatu, itariki 30 z'ukwezi kwa gatatu, umwaka w'2016. Muri kumwe na Oriane Itangishaka hano muri studio 5, ndabahaye ikaze mwese.
Sinshwana, nawe mfite iyi deni, kene baza ko kubera ko nabana neza n'abanyagihugu, ibaza ko byavyavanye n'imvugo y'ukuntu nahungirije umugore n'abana, mugabe icyo nosaba, nuko abagizi ba nabi burundi ngo bagafatwa.
Uwo ni Niyongabo Ezekiel, umunyagihugu yari yatewe grenade mu nzu yiwe ku mutumba wa Muramba mu ntara ya Kirundo mu buraruko bw'igihugu. Ni mu kanya gato kandi turabashikiriza yandi makuru yavuye mu cegeranyo cashikirijwe n'umugwi w'igihugu jejwe gateka kazi na muntu. Mugume ku maradio yanyu. Duhere ku nkuru turonse mu kanya ivuga ko Jacques Bihozagara yahoze ari umushikiranganji mu Rwanda agaserukira u Rwanda mu mabanga ya ambassadeur mu bihugu bitandukanye yitavye Imana aho yari ari mu munyororo mu Burundi. Aya makuru aremezwa ku rubuga rwa Twitter rwa ambassadeur w'u Rwanda mu Burundi Amandin Rugira. Andi naho umugwi w'igihugu wigenga ujejwe gateka kazi na muntu mu Burundi uvuga ko mu kwezi kwa kane umwaka uheze abantu bashika ku 381 aribo bishwe biturutse ku myerekano yabaye n'izindi mvururu zakurikiye. Kuri uyu wa gatatu umukuru w'uyo mugwi yashikirije icegeranyo cigenga cingene ibijanye na gateka kazi na muntu vyari vyifashe mu mwaka wa 2015. Inkuru ya mugenzi wacu Eloge buri kaneza.
Umugwi w'igihugu wigenga ujejwe gateka kazi na muntu umenyesha ko ivyerekeye gateka kazi na muntu vyunyubutse cyane cyane hagati y'ukwezi kwa kane no kwa gatanu mu mwaka uheze, mu gihe hari imyerekano yo kwiyamiriza ikingo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu. Kuva icyo gihe uwo mugwi wemeza ko matohoza wagize wasanze abantu barenga 350 baragandaguwe, abarenga 400 nabo batabwa muri yompi. Jean Baptiste baribonekeza umukuru w'umugwi SNDH.
Mu matohoza umugwi SNDH wagize twasanze kuva mu kwezi kwa kane ku mwaka uheze gushika mu 12 hari abantu bashika 381 bahasize ubuzima. Hari kandi abandi bashika 439 bafashwe bagafungwa bitisunze amategeko.
Kuva habaye imyerekano yo kwiyamiriza ikingo cya gatatu cya president Nkurunziza riba irya mbere mu gwisa nidash utanze ibitigiri birahushanye n'ibiherutse gushikirizwa na ONU aho yavuga ko hishwe abantu 474 kuva mu kwezi kwa kane umwaka uheze, na ishyirahamwe PRODH rikaba ryatanze ibitigiri bishika ku 690. Aha baribonekeza arasigura imvo y'ico gihushane.
Ivyo bitigire nibaza ko ari ndenzarugero kandi ikomeye cyane, ariko birumvikana kubera amashyirahamwe adafise icicari Bujumbura ntafise uburyo bukwiye bwo gutoza bibera ngaha. Kuko kenshi barashobora kongeka nk'umuntu avuye mu kindi gihugu akaza kamara iminsi 3 canke indwi imwe, hariho nabaje bakagoma mu mahoteli bakaduhamagara ngo tugende kubabwira ivyo tubona, ugasanga ntibashobora kuja kuri tere ngo babone ivyo arivyo. Muri ico gihe rero twebwe igiti kidushikiriza uzosanga kinyuranye n'icabandi.
Mu cegeranyo mu gwise ni DH wetse abashinga amateka, umukuru wawo yavuze ko kuva mu ntango z'uyu mwaka turimwo umutekano wagarutse imwe biboneka mu bice bitandukanye vy'igihugu. Ariko harabashinga amateka batanyuzwa.
Batubwiye kandi ko kuva umwaka utangura w'2016 hariho akarumitota cyane cyane mu bijyanye n'umutekano, ariko turahura hariho abantu bagihagarikwa. Ntituzi rero ko boba bazi abo bantu bahagarikwa icyo boba bahugwa. Hariho ahantu uhura mu ijoro bagenda baruguruza ku mazu na cyane cyane y'ugwaruka bigaca bitera n'umutekano muke. Mbega ibyo byo boba bamaze kuvyumva.
Abandi nabo nk'icyegera cya kabiri cy'umukuru w'inama nshinga amateka Edouard Nduwimana bifuje kumenya uko umugwi w'igihugu jari wagateye akazi na muntu wiyita ivyabaye aho haba kwiyamiriza ikingo cya gatatu cya president Nkurunziza.
Mwebwe nk'abajeri bateye akazi na muntu muravye ibi vyabaye mu gihugu igihe kijya migumuko amazu agaturigwa abantu bakicwa mbega twokwita ko ari manifestation cha yuko ari kindi kuko manifestation mu bisanzwe hariho ibwirizwa rigenga ama manifestation ingena agenda ingena sabwa ingena yemererwa mwebwe nk'abajejwe hagati ya kazi na muntu dukurikirana ya no guhanura leta mu na vyukuri twovuga ko ari manifestation ko ari insurrection
umukuru wa CNDH amuhinyisha ikurikira
ibijya vyabaye kugwa mu kwa kane ababiteguye ntibabisabira ruhusha no kuvuga ntivyari byarekuwe ngo bice mu mategeko y'igihugu twe kubitwerekeye dufata yuko ari imyerekano itaciye mu mategeko kandi yagiyemwo gukoresha igikenye violence itarekuwe na mategeko
muri raporo yawo umugwi CNDH usaba leta ya Burundi kugurura ama radio yugawe n'amashirahamwe yigenga yabujiwe gukora ariko ukavuga ko dosiye zimo butungane ku bantu ku giti cyabo bafite ibyo bagirizwa zitofutwa ikindi uwo mugwi usaba leta no kubandanya isekeza ryo kwaka ibigwanisho ku nguvu ababitunze atabifitiye uruhusha umushinga amateka Gerard Ndabirabe hari imwe nenga
iyo ndabyo ko bacanditse muri rusangi umuntu arabona ko umengo inyandiko isa niyihengamye gato yikuko bavuga cyane leta bakavuga inzego za leta mugabo ntibavugiye cyane n'abandi nabo ivyo bakoze mwebwe mwisunze ibihejeje kuba cyane biriko biraba icitwa droit de l'homme ni iki hano mu Burundi icitwa société civile ni iki icitwa les médias ni iki mutavuze ko iki cha droit de l'homme kimeze nk'igikoresho ibihugu bitunze bishaka kugira ngo bikoreshe bakandamize ibihugu bito bito cyangwa babishire mu nzira bashaka n'ibyo byose ntabyo twabonye
mu kiringo cy'umwaka umugwi igihugu wigenga ujeje wagateye akazi na muntu wemeza ko bari kuje mu mabohero abantu 1058 bari bafunzwe bidaciye mu mategeko muri bo harimo abakenyezi 84 n'abana 78 mu matohoza yawo umugwi CNDH uvuga kandi ko wabonye abantu 27 bahohotewe mu busho canke mu gihe bariko barahagarikwa n'inzego z'umutekano n'abandi 19 babuzwe irengero ryabo umukuru wa mugwi asaba ubutungane kugira amatohoza kugira ngo ababi koze bahanwe Eloge buri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
urakoze cyane Eloge buri kaneza hari umunyagihugu wo kumutumba Muramba muri commune Kirundo yarayakomeretse atewe grenade n'abantu bataramenyekana umukuru w'umutumba avuga ko atakintu uyo munyagihugu kiboneka ko yoba azira kuko abana neza n'abandi ibindi kuri inkuru Jean Bosco Ndarurinze
Niyo ngabo Ezekiel niwe yaraye atewe grenade aho asanzwe aba n'abantu batarashobora kumenyekana uwo yaraye arusimvye inyuma y'ugukomeretswa n'ico kigwanisho gikiri umuriro arigana uko vyagenze
nagorobeje nganira n'abagenzi nta kare n'ise 12 ndafungura hanyuma ndaryama maze kuryama nko masaha 5 niho akatiro kamaze kumfata nagira gucya nkumva batishije ikibuye bagikubita ku gitanda mutanda baduka bacura ku kigizo grenade niho mubona ngahe bikomere naberetse
avuga ko atakintu kinini arashobora kubona cotuma arondegwa aho avuga ko yarabanye neza na bose
cyo muzabanye mu minsi yose akazi nkora no kurima je nta mugambo ndimo kuje sinize sinja mugambo rero muri make mbanye neza n'abanyagihugu sinshwana nta mfite ideni kene baza ko kubera ko nabana neza n'abanyagihugu ibaza ko vyavyavanye n'imvu y'uko nahungije umugore n'abana mugabe icyo nosaba nuko abagisiga nabi borondigo bagafatwa kuko ejo barashobora komitanira ubuzima
uko niko n'ababanye biwe babibona
twavyakiriye mu bwicanyi nyene ko gutera umuntu mu nzu yijyamiye atakintu mwagereza ukamushaka kumusesa amaraso atari we mana yamuremye none yaracengewe n'imana iragahora ku ngoma
mwarimu banye gute n'uwo muntu
twari tubanye neza kwatiba kwatabagirira nabi kwatari umurozi ngo tumwikeke ko n'uwo mushaka agahanga gusa
tubanye neza tangorane umurimyi mu bandi nkuko twamaze usakurimana nta kimwe tumuzi ko tuba twikira ko baba baje kumuhungwanyiza umutekano kubera ko umudamu we yahunze ndibaza
twarondeye musitantere wa komini Kirundo kugira ngo agire icyo avuga kuri ubwo bubisha ntitwashoboye kumuronka kuko twasanze yagiye mu nama ingozi ariko ku mutumba wa Muramba twahasanze Pierre Claver Murengera Ntwari aburongoye nawe nyene yemeza ko uwo yaraye arusimvye bigoye kumenya neza icyo yoba yashatse kuzira
je ndagira mu gitondo nabajije nde none nk'uyu muntu nta muntu yo yikeka ko nk'umuntu yobaza hari cyo yoba kandi n'abantu bari ngaha aba ya twengati baniye neza gusa ntawo menye byo kumavuto wabo kuko niko kuvuga bangaga kuri mutumba y'umuramba yaturuka ku mutumba w'umutinyanguru gusa niho yariho yarire mu buhungiro muri sika kuri uyu mutumba y'umuramba nabaje kugati n'umuntu yisagirana nabanda kayoga haya makitahe yego
hari abari batakuye kwikeka bakavuga bati yo ari kubera sigaye yibana wenyene umugore we yahunze ivyo mwebwe mubibona gute
oya kuvikuruco nta nakimwe cyano kivuga ko yego yibana wenyene musanzwe mvuga ko abanje ari wenyene atari maranduza abandi bagende batatangora
aho ku mutumba wa Muramba abanyagihugu n'umukuru w'umutumba batubwiye ko uburongoye igipolisi mu ntara ya Kirundo yahageze iyo grenade igiheza guturika ariko twashoboye kuronka komiseri arongoye igipolisi mu ntara ya Kirundo kugira ngo tumubaze ko atamakanda barashobora kubona yabo babashatse kugandagura uwo munyagihugu mu Kirundo. Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.
Shuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko radio ijwi rya Amerika yumvikana mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuri kilohertz 7,350, kilohertz 9,815 no kuri kilohertz 11,905. Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12:30 zo ku mugoroba kuri kilohertz 13,630, kilohertz 15,460, no kuri kilohertz 17,530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Kubakunzi hamwe n'abavandimwe biradijwi rya Amerika, muri misi umurongo wa FM w'Ijwi rya Amerika ntiwumvikana neza mu ntara zimwe z'u Burundi. Icyo kibazo twarakimenye kandi twaratangiye kugerageza kugitorera inyishu. Turabasavye mutwihanganire kuba mutatwumva natwe ntibidushimisha mu kurindira, ariko mwogerageza imirongo migufi nk'iyo mumvise mugenzanje Edigwe mababyiye yishwe rya Amerika akaba ariyo mushike mwumvira ko ibiganiro vyacu imisi yose. Hari abanyagihugu bo muri quartier ya Mutakura bavuga ko bakubiswe n'abasirikare. Abo banyagihugu baba mu rugo ruri muri commune Ntahangwa mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura kwibarabara gicenda nomero 8. Kuri uyu wa gatatu bazindutse barondera iyo umuntu abo basirikare bagiye batwaye apfungiwe barabura. Inkuru ya Fidelite ishatse.
Abo bantu uko ari babiri bafashwe mu gitondo cyo kuri no wa gatatu bagizwe n'umwigeme hamwe n'umusore nk'uko byemezwa n'uburongoye zone ya Muyira. Gedeon Mpitabavuma bavuga ko bari mu bagize umurwi w'abitwaje ibigwanisho watanguye kuboneka kuva ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze muri utwo duce twa Kirombwe na Muyira. Umwe mu baba muri utwo duce yari y'umutima amenyo akagira icyo ashikirije mu gihe bagenziwe banse kuvuga ku gutinya ko bohava bahasiga ubuzima. Yemeza ko amaze guhura n'abo bantu bitwaje ibigwanisho avuga ko babasahura urukomba amazi cyane cyane amatelefone n'amafaranga.
Babambaye impuzu zisanzwe abo niboneye n'amaso ariko bafise inkoho hamwe n'amabugita. Twe tubona baduteye bakadutwara ibyo dufise amatelefone n'amafaranga, nta kindi kintu batwaka. Twe nico gituma tubona ko ari ubusuma.
Mu myaka iheze harabayeho abitwaje ibigwanisho. Ndi mufise ubwoba ko ari abandi bagarutse.
Ubwo bandi twabubura ariko kubera ko atavyemeza dufise nico gituma cyaje tubivugaho.
Abanyakirombwe basaba ko hufatwa ingingo z'umutekano kugira ko kagwi kabitwaje ibigwanisho gatuzwe ngaho mu Kirombwe. Uno musore asaba ko hufatwa ingingo ruhasha zo gukomeza umutekano.
Ubwo umuntu ntiyabubura, none umuntu ashobora guca amafaranga ugakora hama wataha cyangwa uri mu nzira ukabona abantu bagusahura, umva ni ibintu biteye ubwoba nyene.
Ni iki kimusaba none?
Icyo dusaba ni nk'uko twasaba abaturongoye baba bategetsi cyangwa baje umutekano ko botuba hafi muri ibyo bintu, kuko mu gihe bafise inkoho nako atanko dufise byogorana aho kundi twashobora kubahiga.
Abo bantu hamwe bo barabasuma ino narayibonye mu Kirombwe ibasaba kuvabanura niyo ngeso yo kwiba bakaja gusaba akazi muri leta bakabaha amahoro.
Abo bantu bafise ibigwanisho baza gusahura abantu bakwirondereye utwabo, twasaba yuko boza gusaba muri leta bakahabwa ibikorwa bakahabwa akazi.
amatwebwe bakatureka ntabindi.
Umukuru wa zone Muyira aremeza ko abo bantu ari basuma bibisha inkoho, ahakana ko abo bantu ari bafise intumbero yo kugwanya ubutegetsi. Jidom Hitabavuma yabwiye Ijwi ry'Amerika ko bajejwe umutekano bariko barabakurikirana.
Abo bantu turiko turamenya iyo batahirira ningene babigenza, n'umugwi w'abantu batanu babasuma bafise inkoho imwe n'ibibugita.
Mega aho hantu ama komite ahurimo bose umutekano ariho arakora neza.
Ama komite ahurikiyemo umutekano ariho kandi arakora, kuko yaba dakora ntitwari kubimenya, kandi amakuru dufise twabyumva ko bafise inkoho imwe ni grenade imwe. No kuvuga rero ingufu zabo ziriko zirarangira.
Naho hari babiri bafashwe mu gitondo cyo kuri uno wa gatatu mu bahora biba abanyagihugu bo kuri yo mitumba ya Mirama na Kirombe, igikorwa cyo kurondera abagize uwo murwi cyo kimwe n'ibigwanisho bahora bakoresha kirabandanya nk'uko bivugwa n'uwarongoye zone Muyira ku Muyira muri komine Kanyosha y'Intara Bujumbura. Evariste Nziko Banyanka, Ijwi ry'Amerika.
Mura dutunga iyo nkuru ntiyari ya Fidelite Shatsi, yari Evariste Nziko Banyanka avuga ku bantu babiri bari bagize misi bibisha inkoho mu duce twa Kirongwe na Kirama. Bari bafashwe n'inzego z'umutekano kuri uno munsi. Aho rero hakaba ari abanyagihugu bariko baravuga yuko bakeneye yuko inzego z'umutekano zibakingira abagizi ba nabi bibisha inkoho n'ibindi bigwanisho. Turamushimiye Evariste Nziko Banyanka.
Mina mbeguri mu maki kudakoma
yo imisi yose nkaya mango sinkakaza naliko ndumviriza ntorere kazoza.
Umviriza ntorere kazoza?
Erega mwarasizo ntorere kazoza.
Ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
Eka n'inyifato ibere imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na studio Ijambo.
Ntorere kazoza,
ntorere kazoza.
Jerome Niyonzima ndabaramutse, nongere ndabahikaze bakunzi biganiro vya studio Ijambo, na cyane cyane mwebwe mwikundira ikiyago ntorere kazoza. Ntorere kazoza no munsi tugarutse ku kibazo cy'ibiganiro. Intumwa mpuzamakungu, intumwa za Afrika, intumwa zo mu karere k'ubuseruko, eka mbere n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni we nyine ubwiwe yishikiye abakuru b'ibihugu bitandukanye, abarundi bo hagati mu gihugu, abari mu mahanga, bose bamaze iminsi bahuriza ku ijambo rimwe ko mu Burundi hakeneye ibiganiro kugira ngo hasubire gutsimbatazwa amahoro.
Mugitegurirwa na studio Ijambo.
Ntorere kazoza,
ntorere kazoza.
Reka rero no munsi naho twumve ugwaruka nago icyo bivuga ko. Mbere reka tuje mu ntara ya Kibitoki, Jean Paul nico ndindiriye n'abatumire bawe.
Abatumire n'ugwaruka gwo mu ntara ya Kibitoki rukurikiranira hafi ivya politike. Baranyizigiye Jean-Claude aserukira ugwaruka ruri mu mizero y'abarundi gwo kwa Agaton Gwasa mu ntara ya Kibitoki. Niyonzima Salum aserukira ugwaruka gwa Sahwanya Frodebu muri yo ntara ya Kibitoki. Floribert Twarabamenye aserukira ikigo c'ugwaruka Centre Jeune mu Rugombo muri yo ntara nyene ya Kibitoki, hamwe na Ndayambaje Bienvenu aserukira ugwaruka gw'imbonera kureza CNDD FDD mu Rugombo mu ntara ya Kibitoki. Akaba ari nawe atangura gufata ijambo.
Mbo ikibazo c'ibiganiro turagishima cane, kuko kuva kera narindi abarundi bamye baje inama haba mu mahoro, naho nyine abantu baraganira ibyiza, haba iyo bishitse naho akaba katagenda, naho nyine abantu baricara bakakayaga ko. Ariko ku bwanje icyo nosaba kinini nuko ibyo biganiro ari by'abarundi bose, ugwaruka mbere gufata ikibanza kinini muri ibyo biganiro, kuko niyo hariko harabi ibibazo usanga twego gwaruka arikwe dushigirwa cyane gusumba abandi bose, kandi twego gwaruka ntwe kazoza kuburundiye kejo dusaba rero ko nacu gwaruka twohabwa ikibanza kinini muri byo biganiro nkuko abarundi bose babitumiriwemo
mwese murahurije kucyumvira cyuko ibiganiro bikenewe
yego hanyuma ikindi nkugwaruka icyo twosaba nkuko tumenyereye ibihitiye aha mu gihugu cyacu ibyo twabonye nibyo tutabonye nuko ibiganiro byoba byisunza amategeko y'igihugu
bisigura
atakajagari bisigura neza yuko bwo kwisunga amategeko y'igihugu bakisunga constitution mu biganiro
no kuvuga iki ku batavyumva
batavyumva nuko ibyo biganiro tubyumva harimo impari ngo bariya nabariya nabariya byukuri mu Burundi ntitumenyere gusasira indavi kibi nuko ari abantu tuzireyerema ko izingorane aribo baziteye ho kwica abarundi tukicara mu Burundi bwacu tukayaga ibitagenda ariko umuntu afise icyo yagirizwa byukuri ubwo narengutswe mbere urubanza cyirwe urubanza nkuko mwene wacu muri sahanya bivuze
abo bagirizwa ivyaha muvugana abana nabo bashatse gutembagaza ubutegetsi ni bahande muvuga mwewe
nabo nabo birumvikana bashatse kwa kububasha twega abanyagihugu abo bantu byukuri kandi tukabona kariko hari bari kwaravuza induru cyane ibiganiro bashatse kwaka abanyagihugu bashaka kandi abo bantu kare basanzwe bafite iyo ngeso ifuko akagatima kamakudeta mu Burundi byukuri karanduranwa n'imizi
none boja mu biganiro ni boja mu biganiro
abo bantu byo nkusanzwe nseri kwigwaruka cyo ndumvuga kinini cyane ndumvuga kukiduhanze cyane ko nacu gwaruka toserukigwa hanyuma
abo bantu turi ko turi icyumviro ciwawa abo bantu muvuga muti boja mu biganiro cyane boja mu biganiro
abo bantu uhubwa aho bari hose ni babafate hanyuma intahi bibakubitwa mu gahanda nuko twovuga kuko bibi byose nibo babiduteye
mugabo ari yabavuga bati abo bantu batagiye mu biganiro ati none leta yoyagana abandi
oya imvugo z'abo bantu n'igituma tuvuga yuko naho ibiganiro bo bijamo abantu bataba bagiye kuganira wumva ibyo bavuga n'ibyo basaba ni ibintu by'amananiza bitabaho kuko twega barundi twaratoye ntabyo by'ibintu byo kuvuga ngo kugabura amanyama bijyana biriya byukuri ni ubwo nibaze mu gihugu bapanga karere basama imbabazi abarundi ko nitwe bakoreye icyaha hanyuma panga karere ka Demirven ariko bijya bintu basaba mbere batushaka no kudusubiza mu bindi bintu
basaba by'ibiki
harumvishe nk'abarongowe nk'abandikiye mu president muhuza ibugande ibyo basabye no kuho bamanda ngo z'ubwoko mbe bo babatsa barundi twe tuza kwitorera uburenganzira urumva ko abo bantu ibyo basaba byukuri ari ibintu byo kudushaka kudusubiza inyuma urumva rero twebwe abanyagihugu barundi benshi kandi abantu ni baseruka imbere y'ubucamanza hanyuma bahani ucankwe bavuga kuri basaba imbabazi twarihenze ariko turabona ko naho buja mu biganiro atakibanza bafise kuko ibyo basaba byukuri bavuga nta shingiro bifise
nagira ngo n'ivyo biganiro nyene muti murafise amakenga muravyo basaba
afise amakenga turabye abo bantu ibyo basaba nta nibiganiro mbere abo bantu naraba bo babanakeneye kuko bo baza baramaze kuvuga ibyo bakeneye ariko bakabanyagihugu uburenganzira bwabo
Salum namwe akajambo kanyuma mutera yabanye politike yaba bahuza nibwo ko badutega ama ikana barundi bose
icambere na mbere nta kintu na kimwe coza gisumba ibiganiro ibiganiro rero ni ntabanduka baganire kuko numugore numugabo batanye hagize uwo habaye divorce ntujwa kuvuga ngo urumva ngo ndagenda ngo ndondere umugore ngo ndamubaze ibyiwe ngo umugabo igikuru ubashyira hamwe hanyuma ukabumviriza hanyuma muri ivyo biganiro hagafatirwamo ingingo rero reka je nkuri icyumviro cyanjye cya mbere nuko hobe ibiganiro nabo bantu bose batumvikana mu gihugu nizo ngorane zose ziri nizo mpande zibiri zose ziri mu gihugu cyangwa izo mpande zitandukanye mu gihugu hanyuma
atakirinze gusabwa
wababagiriza
cyangwa ico kubwanyu mwebwe nivyo je
mbere haba ibiganiro hanyuma ibiganiro nizo wabisigura yuko inyuma y'ibiganiro uzokwagirirwa n'icyaha ko ubutungane butazomukurikira irana mugabo ibiganiro bibe kugira ngo Uburundi tubandanye twibera mu mahoro hanyuma nizo mpande zijejwe ibiganiro cyanke zirabwa n'ivyo biganiro bumve neza ko twebwe nk'ugwaruka tudashobora kubashigikira muri ivyo biganiro mu gihe tutazoba duserukiwe
murakoze
murakoze eka Floribert namwe akajambo kanyuma muri indiri iki kubiganiro musabika akajambo kanyuma
twebwe turindiye kubiganiro nuko ibiganiro byoba kugira ngo izi ngorane ziri mu Burundi za zimigwi y'abantu ihagarare hama kubijanye nayo n'ugwaruka usaba yuko nkuko ariko dusanzwe duhagarara twosaba yuko ugwaruka bwo reka kuguma rurakwegerwa mu bintanze kuko uravye nibo hanini bagingorane kugiye kuraba nk'iyo za Bujumbura n'ahandi twumva ngo ngari abapfuye ngari abafashwe ngari abagiye mu Kirobere ugiye kuraba igitigire c'abatama ni bake mugabe kitubabaza ni kimwe iyo hagize ikiboneka babatama usanga aribo
mu biganiro nk'ubu bari ko muri duka ko mutari
n'ico ndakigaruka ko hagize ikiboneka usanga babatama aribo baca bamura kuri za nguvu zacu ikimara maje rero ngiki gwaruka tugiye guca ubwenge harabanye ingorane kandi zo nganye twe tugira ingorane ubugenda urabiganiro twararabye kumbonesha kuri abatama nyine bo bariyo bamwe nyine birirwa mu mazu bijyamiye mugabo hagize ikintu imba ari kubera yuko hari akantu kavayo bashaka genda guketa kumwe nyine bamenyereye bakamisha ugwaruka mu ngorane hama mu munezero bakagira gute bakadukumira ugwaruka yetu bakwiye guca ubwenge tukabona kazoza kacu kukari imbere abatama bari ko baragenda imyaka ya 2 basiga hama ibiganiro navyo uko twosaba ibiganiro byogenda mwo nibaganira ibiganiro baheze nibasubire kandi gutegana imitego warabonye nk'ibiganiro byabaye yarusha umuhari yari kigwana n'ubutegetsi bwari buhari igihe bya president Buyoya hari ibintu baganiye ubwizo shingiro barabishyiramo hama bibi imitego bimaze kuba imitego nk'ukwitoza kwa gatatu bita kwa gatatu k'umukuru w'igihugu abandi nabo bakakwita kwa kabiri hari abahinga batandukanye kandi bize mu bihugu bitandukanye byawe by'Iburaya canke byo muri Afrika umwe yaravuga ibi ati umukuru w'igihugu arikuye kwitoza ngo dukurikije ibwizo shingiro ry'u Burundi ukumva ubundi muhinga kandi yize w'umudogiteri nawe aravuze ati ya byamara byose ntakwiye kwitoza none icyo kintu cyose bagahariya kwibwizo shingiro no kuvuga yuko baragiye baraganira bashira imbere ikiva mu ibyo biganiro nimugabo ntibashira imbere ingaruka izogaruka inyuma y'ibyo biganiro uburi twosaba yuko ibiganiro ntibisubira kandi gutera ingorane kuko urabona imyaka iheze kuva mu 2000 bariko baraganira bona ko aheza imyaka myinshi ubure ntibagende kandi basigana inkori ku maso baganire kandi ibiganiro bizomara imyaka 2-3 ejo kandi bace bazanga akakantu ngo ntabwo twakanonosoye neza kandi hari hicaye abagabo ishirahamwe mpuzamakungu ririmo inyo ya African irimo ishirahamwe y'ibihugu bihunze East Africa Community bose barimo amashirahamwe atandukanye mu Burundi reka ni mu bindi bihugu aho bagabo bose bijunja n'ijambo kandi binca abwenge bagasha baganira bagasinya imikono ku bintu babona ko ari ikintu cingaruka mbi kizogaruka mu nyuma twe nk'ugwaruka rero izo ngorane zizodufata mu nyuma nkuko aho mu 2000 hari abapfuye mugabo twebwe ngo ubundi tugiye kuronka ingorane ya manda kandi cyo kintu bari barakiganiye mu bizashingira mu 2000 twosaba ari ibiganiro ko bitosubira nyabuna turakomye amashe nk'ugwaruka twe tugira ingorane iyo habaye akaguma mu gihugu niko tugira ingorane
muti kubwanyu iby'imitego nibisubire kubamo utureserve natongo dusigaye mutibaganire baheza muri make kandi atabitego
ibyo biganiro ntanzira kirasha mu gihugu cy'u Burundi byofuma biteba mugabo bikavamo ikintu kimeze neza ntabanduka ejo mu myaka 2 cyangwa 3 bitazogaruka ngo byamara ibyo byose ngaka kantu ngo twari twarakihenze ko kaje kongera kaza n'induru nk'iyo mubona kuko ibijanye na manda mu yarusha nibizo shingiro cy'u Burundi byarabisiguye neza mugabo acha bimigwi nyene nkuko nyene imigwi shamiranye habimigwi imwe imigwi ibiri idasigura ikintu cyanditswe mu bizo shingiro kumwe hama kica kizana ingorane ariho hawo byaciye bizana ibintu byo gushaka bamwe ati turakumiriwe bashaka kwihagira ubutegetsi bwatowe n'abanyagihugu ku nguvu abandi ati muri hagiye ubutegetsi bwatowe n'abanyagihugu natwe turabakurikirana inkumva ko ingorane ziguma zizanywe ikintu kimwe caganiwe mu yarusha mugabo hasigaho amareserve
muri make uti nta biganiro by'amareserve mukeneye nk'ugwaruka nta mitego muri muvizo sinywa mukeneye mukurangiza muri make n'ivyo
je mukurangiza ico no vuga no saba yuko ico kintu abantu bari mu biganiro nibaganira ibiganiro bihere ibintu by'amareserve bizoza ni ngorane nkizo turi mu bu babihagarike hama batora umuti w'ingorane hama twebwe barundi bazi badushikirize ibyavuye mu biganiro atameze rivari hama ikindi naco bibuke ko ugwaruka bwarakumiriwe ntabwo bwigeze rutumirwa nta kibanza kinini rufise muri ibyo biganiro kandi ari bo nyamukuru bahura n'ingorane iyo habaye impinduka mbi mu gihugu
Turashimiye cyane Floribere twara bamenye murongo ikigo cy'ugwaruka Centre Jeune ngaha mu Rugombo nshimire cyane n'urundi gwaruka turiko turayaga ngaha anya mu ntara ya Kibitoki baranyizigiye Jean-Claude niwe aserukira ugwaruka gwa FNL ya Gatongo gwasanga anya mu Kibitoki ni
iyo rero cari kiganiro ntorereka zoza mutegurirwa na Studio Ijambo mu Burundi mwari muri kumwe na Oya nitanga ishaka makuru yo kuri no saha ndashimiye Innocent Kimonyi yafashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije muri aka kanya ibiganiro vy'iragishwe rya Amerika birabandanye.